İri Necmi de Amerik. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri kitondo ku munsi wa gatatu itariki 27 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2015. Muri kumwe nanje Fidel Niyongabo kuri micro muri iki gitondo.
Kimwana kandi muri se ko afasha Burundi bamwe bageze bati twebwe ntitubandanye gufasha Burundi gutekereza guca kimenya kuko amatora mugenda y'Abarundi.
Uwo ni Willy Nyamitwe umuhanuzi mukuru mu biro kwa Perezida w'u Burundi avuga ku ngingo ya leta yo kwigwana ko kuvyereke kurondera amafaranga y'amatora. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Yamara reka dutangurire ku makuru amakuru twateguriye kandi tugira dushikizwe na Eugenie Mukankusi. Waramutse neza Eugenie, tubwire amakuru avuga muri iki gihe.
Waramutse Fidel, mwaramutse namwe nshuti muduteze amatwi. Ishami ryawo ni ryita ku ritanga imfashanyo ryatangaje ko imisarane n'amazi meza yo kunywa birimo gutuma babasha guhangana n'icyorezo cya korera mu mpunzi z'Abarundi ziri muri Tanzania, ariko ko hari ubwoba bw'uko iyo ndwara yica cyane ishobora gukwirakwira mu baturage ba Tanzania baturiye ako karere impunzi zirimo. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR ritangaza ko ingamba zo kurwanya korera muri Tanzania mu burengerazuba bw'ikiyaga cya Tanganyika zirimo gukora. Abantu barenga 400,000 banduye indwara ya korera bavuzwe mu mpunzi z'Abarundi ziherutse kugera muri Tanzania, kandi iyo ndwara imaze guhitana abantu 30. Icyo cyorezo cyiyongereye muri ibi byumweru bibiri ku itariki ya 18 y'uko kwezi kwa gatanu habarurwaga abantu 915 bafite iyo ndwara ya korera. Cyakora kuva icyo gihe uwo mubare waragabanutse handura abantu 100 ku munsi. Presidence y'Amerika iravuga ko abasirikare boherejwe muri Iraq kujya kugaruza umujyi wa Ramadi bawambura umutwe wa Etat Islamique no kwirukana abarwanyi mu ntara ya Anbar bagaragaza ko Abanya-Iraq bifuza gutsinda urugamba. Icyo gikorwa cya gisirikari cyatangiye ejo kwa kabiri nyuma y'ibyumweru bibiri bombe zitegwa mu modoka, haba n'icyo Iraq yemeye ko ari igikorwa kidatunganye mu gutegura imirwano byatumye ingabo za Iraq zihunga zikava Ramadi. Sekretari w'ingabo za Amerika Ash Carter muri iki cyumweru yavuze ko kuba abasirikari barasubiye inyuma byerekana ko Abanya-Iraq nta bushake bari bafite bwo kurwana. Cyakora Minisitiri w'Intebe wa Iraq Heder al-Abadi yabwiye BBC ko Ramadi izongera gufatwa mu minsi mike kandi ko afite icyizere mu bushobozi bw'ingabo za Iraq. Muri Libya, Minisitiri wemewe mu rwego mpuzamahanga Abdullah al-Thani yarusimbutse, hari abantu bagerageje kumwica n'ejo kwa kabiri. Umuvugizi wa guverinoma yavuze ko abagabo bari bafite imbunda barashe imodoka ya Minisitiri w'Intebe nyuma yuko avuye mu ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko mu mujyi wa Tobruk mu burasirazuba bw'igihugu. Minisitiri w'Intebe ntacyo yabaye, ariko uwamurindaga yarakomeretse. Abagabo bari bafite imbunda bagerageje kwinjira mu Nteko Ishinga Amategeko ubwo Minisitiri w'Intebe yarimo, ariko abashinzwe umutekano babashubije inyuma. Abantu byibura 37 barapfuye nyuma yuko umutwe w'intagondwa wa Boko Haram ugabye igitero ku mujyi wo mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Nigeria. Abagabo bari bafite imbunda bateye umujyi wa Gubbio wa leta ya Borno ku cyumweru, bituma haba imirwano n'abasirikari bashinzwe umutekano imirwano yamaze ijoro ryose. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Abdul Karim Haruna avuga ko amazu arenga 400 n'andi mazu ya guverinoma, amashuri byatwitswe bigakongoka muri icyo gitero, kandi ko imodoka zibarirwa muri 40 n'amapikipiki nabyo byashumitswe. Guverineri w'iyo leta Kashim Shettina yasuye Gubbio ejo kwa kabiri kandi yasabye abaturage kudahunga ako karere. Boko Haram yagabye ibitero nk'ibyo mu myaka 6 ishize ishaka gushyiraho leta ya Kiyisilamu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Nigeria. Polisi muri Kenya iravuga ko umwofisiye yishwe kandi ko abandi benshi bakomeretse ubwo abarwanyi bakekwaho kuba abo mu mutwe wa Al-Shabab bagabaga igitero ku bapolisi bari ku irondo hafi y'umupaka wa Kenya na Somalia. abategetsi bavuga ko ibyo bitero byatangiye kuwa mbere ubwo imodoka ya polisi yakubitwaga na mine yari iteze hafi y'umudugudu wa Yumbis igakomeretsa abafisiye batatu bavuga ko bagenzi babo baje kubatabara bavumbukiweho n'abarwanyi ubwo hatangiraga imirwano ikaze umukuru wa polisi muri komine ya Garissa Abdulrashid Abdullahi yabwiye ijwi rya Amerika kumwe mu bapolisi yishwe kandi ko abandi babiri bakomerekeye muri iyo mirwano mu gihugu cya Mali umwe mu basirikari b'amahoro bawuni yarishwe undi harakomereka ubwo abagabo bari bafite imbunda barashe ku modoka yabo mu rwa mukuru Bamako kuwa mbere ibitero ku bakozi bawuni muri Mali byariyongereye mu gihe umutekano wagiye urushaho kuba nabi mu majyaruguru y'igihugu aho ibiganiro by'amahoro n'abarwanyi b'abatuarege byahagaze muri iki cyumweru guverinoma ya Mali n'urugaga rurwanya ubutegetsi rw'abatuarege bongeye guhurira arije muri Algeria mu biganiro abasirikare b'amahoro bari mu mutwe w'ingabo wa ONU ugizwe n'aba Bangladeshi bari mu modoka bavuye ku kibuga cy'indege hafi ya Bamako naho muganye
Turagushimiye Jenny ku makuru hejeje kudushikiriza naho mukanya. Radio y'u Amerika i Washington DC no mwanya w'amakuru yo mu karere. Mu Burundi mu gihe abatari bake mu basanzwe bafashe igihugu bafashe ingingo yo gukura karenge mu gufasha mu matora yimirije umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yasohoye itegeko rihagarika ibikorwa bimwe bimwe byari bitegekanijwe mu bushikiranganje butandukanye yongera yemeza ko igihugu cyo kwigurana amafaranga kugira amatora ashoboke muri rusanga amafaranga asabwa muri iryo tegeko agera ku miliyaridi 44 z'amafaranga y'amarundi inkuru y'umumenyesha makuru mushasha wacu Diane Nini nahazwe
Muri rusangi amafaranga leta y'u Burundi ikuye mu bisata bimwe bimwe muri yaritegekanya gukoresha mwaka w'2015 nayo yiguranye agera ku miliyaridi 44 z'amafaranga y'u Burundi ibisata byakozwe ko cyane ni nk'igisata cy'uburimyi n'ubworozi kizotanga kubwo iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu imiliyaridi zirenga 4 muri izo hakaba ari amafaranga agera ku miliyoni 190,000 azova ku bice 40% leta y'u Burundi yahora iterera umunyagihugu kugira ngo agure engrais ashobore kurima kandi leta itegekanya kwikora ni kubushikiranganje bw'amagara y'abantu amafaranga arenga miliyoni 930,000 yarategekanijwe kugura imiti yo gukinga indwara ya malaria azokoreshwa mu gikorwa cy'amatora mu gisata c'indero amahera arenga miliyoni 270,000 yarategekanijwe kuzofasha mu vyishure shingiro nta gikozi ico gikorwa co kimwe na yarenga imiliyoni 500,000 yari yateguriwe kuzofasha mu mashure mato mato ubutungane busabwa nabwo kuba burabangiriye icigwa c'ingene ho kuba kwa busho mu ntara ya mwaro karuzi na cibitoke igikorwa cyo twaye amamiliyoni 300,000 imiliyaridi zirenga 2 zari zitegekanijwe kuzokora mu gikorwa cyo kubaka urugomero jiji gotumye ikibazo cy'umuyaga nkuba kigabanuka cyo kimwe n'amamiliyoni arenga 500,000 yari yagenewe kuzokoreshwa kugira ngo uduce dutandukanye tw'igihugu turonswa amatara nayo nyene yimuriwe mu mafaranga azofasha mu matora uri nyamitwe ajeje gutanga makuru mu biro vy'umukuru w'igihugu ati ngaruka mbizo ntizobura ari kicihutigwa ubu namatora
yego cyane ntihobura yihinduka mu byo byategekanijwe mugabo mukamuzi yuko yambaye gusomba byose ubu ari amatora murazi yuko inzego zihari ziteza gusubirizwa n'izivuye mu matora nyine iyo rero ibyo biringo byategekanijwe n'amategeko birenganye ibyo shingiro niba ricubahirijwe urusanga iyo bishobora kujya mu ngorane n'ingorane z'umutekano muke nicyo gituma rero leta ko itegerezwa kubahiriza ibyo biringo ibonye uburyo abafasha Burundi bari bemeye badashoboye kubushikana nka bwose ikigaza guca ifata ingingo zihuta zo kugira ngo ayo matora abe mu gihe cyateganijwe nibyo rero murumva neza yuko uko bigenda kose hari ikizohinduka mvuga mu gihambaye nyamukuru nuko amatora akimuhana kazi mvura ihise ko abafasha Burundi bamwe bageze bati twebwe ntitubandanije gufasha ubundi mutekereza guca byimenya kuko amatora mugenda y'abarundi abarundi baca baranyine bisunamiza kugira ngo amatora
ariko n'amahera umenga sinamake kandi n'ikiringo c'amatora gisigaye ari gitonya n'amahera bizokoroha guca muronka ubwo nyene
yego cane mu gihe leta ifashe iyo ngingo nuko ibona ko bishoboka
mu gihe hatora muka abonetse naho
oya atari kibonese na yoyo abafasha Burundi bagize batinya turungika
ibihe vya politiki Burundi burimwo bituma abatari bake batinya gutanga makuru ku gutinya gukurikiranwa umwe mu bahinga mu vy'ubutunzi twayaze ntashime ko tumuvuga yavuze ko zimwe mu ngaruka mbi zishobora gutegwa niyo ngingo y'umukuru w'igihugu ari nk'ikoroka y'agaciro kamahera y'u Burundi amadeni menshi ndetse n'itituka y'imigenderanire iri hagati y'u Burundi n'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko cyo kime ni banki y'isi yose kuko hari amasezerano vyemeranije y'amadeni igihugu c'u Burundi kitabwirije kurenza aho akaba ari mu gihe leta y'u Burundi itegekanya kwigurana amafaranga agera ku miliyaridi 28 yiyongera kubw'uyo muhinga mu vy'ubutunzi ku gihengeri c'amafaranga cavuye ku miliyaridi 58 kikaja ku miliyaridi 118 mu 2015 haraheze imisi mike umuvugizi w'umugujeje gutegura amatora Prosper Ntagwamiye atangaje yuko amahera abasanzwe bafasha u Burundi bari bemeye gutanga bagaca bisubirako yangana n'ibice 80% y'amafaranga akenewe ngo amatora ashoboke i Bujumbura Diane Ninahadwe ku bwiju rya Amerika
Imyerekano ejo ku munsi wa kabiri yaratandukiye commune ya Buyenzi aho abahaba bazinduke mu mabarabara gipolisi cyakoresheje amasasu menshi mu kubirukana umuntu umwe akaba yitavye Imana n'inkuru ya Desire hatumwe Imana
Mugatondo kakare cyane niho muri komine ya Buyenzi imyerekano yatangura ukaba mbere bubaye ubwa mbere abanyagihugu bo muri yo komine bita bakamo batewe n'amashyirahamwe adahanini ibyicaro vya politike n'imigambwe itavuga rumwe na leta umwe mu baba aho mu Buyenzi amenyesha ko bagiye mu ibarara kuko ingorane abarundi bose bafise nabo nyene bazisangiye
uyu munsi twatanguye kubera byari mu mitima y'abenegihugu kubona ivyabandi barundi bose baharanira natwebwe abanyabuyenzi nivyo duharanira nico gituma twashoboye kuzinduka dutera kamu nabandi benshi kugira ngo twitabire akamu kabandi kugira ngo duhambye abandi mukwanka iki kiringo kigira gatatu c'umukuru gihe guco kwitorezamo
uwo munyabuyenzi amenyesha ko yizeye ko Imana izobafasha bagashika ku ntumbero yabo
ivyo abanyagihugu bashaka bazobishikako kuko Imana iri kumwe nabo Imana yama igarukira abanyagihugu bageze habi bageze mu ngorane nkizi twibaza yuko Imana turiko turasenga abanyagihugu na cyane cyane idufatanye ya nyabutatu bizotinda bigashika ku ntumbero nziza aho umukuru w'igihugu azokwikubita gashi akaraba ingene impfuvyi ziriko zirangara amaraso ariko arasiseka yabene igihugu kandi ari bamwe azohava yikubita gashi ahebe iyo manda hanyuma igihugu n'abarundi bihetse bironka amahoro
muri komine Nyakabiga abanyagihugu bagize imyerekano ariko igipolisi cabashwiragije hakiri kare cyane amabarabara akaba yarasigaye agaragara aho muri iyo komine abanyagihugu bakamenyesha ko basahuwe n'abapolisi nk'uko uyu avyigana
bacu bashika bakubita intuzo umwango barabuhusha ubwa mbere ntiwagera mu nyuma cyo kubita igofe cyari yakoroka na ndani bacha barinjira binjiye acashika nk'ubitikofa nk'ubisikofe ndarikwepa acha wunda cha nkubita kano y'inkoho numva ndababa yatiye mugaba tumunye cha jeho ndekuko acha mbati yake miyo ntunze ati miyo telefone ndayimo ngo zana maha yose wadandaje ndamuhambwa mbere make munyacha vangoya ngo sivyo ngo zana wadandaje yose namuna dandaza nkaya kandi bace barayi bace baragenda
nkurikiye Pierre icegera cy'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi amenyesha ko ivyuko igipolisi cyasahuye abantu atarabimenya kugira gire icavuga ariko akabatera ivyatsi ingendo y'abari mu myerekano basigaye bigenza nk'abagwanyi
igipolisi cy'u Burundi kirateye ivyatsi ibikogwa vy'inguvu n'agasotoro bikogwa n'ababa bariko baragira iyo myerekano atwogaruka nko kuzabariba abakozi ba leta cyangwa abandi bose babagiye ku kazi kabo mu gitondo twogaruka kwitegwa ry'amagrenade aha twovuga nk'akarorero amagrenade yatewe muri kino gitondo muri komine ya Musaga ku bapolisi bariko barakora akazi kabo aho bane muri bo baciye bakomereka twovuga kandi n'ibigwanisho bita cocktail molotov bijya bakora mu macupa bagashiramwo essence bagashiramwo n'amabuye n'umusenyi bagashashira ko agatambara hejuru hamwe bakabidomeka bakabitera abapolisi ivyo navyo bikaba biheza bigakora nk'amagrenade asanzwe atwovuga ivyo gukoresha amatopito bashizemo amagorori atwovuga ibivyo kuzibira amabarabara no guturira imiduga
ngomenya ko no muyandi makomine nkangagara cibitoke kinama na Musaga iyo myerekano yabaye Desire Hatungimana Bujumbura ijwi rya Amerika
bakunzi b'ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ryongeye ibiganiro mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu gitondo uretse programu itangira kuva isa 11 n'igice, twongeye amakuru isa 12, isa moya n'isa 2 mu gitondo. Ku gicamunsi ijwi rya Amerika ribagezaho amakuru isa 10, saa 11 na saa 12. Amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku Burundi. Ni ku ijwi rya Amerika kuwa mbere kugera kuwa gatanu.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC. Inyuma y'iminsi y'ibiganiro bihuza leta n'abatavuga rumwe byari byatangujwe n'ibiro by'ishyirahamwe ONU-BNUB, ivyo biro biriko bikora ibishoboka ngo vyongere bibandanye. Ni inkuru ya Eddie Gwema.
Ibyo biganiro biyobowe n'ibiro by'umuryango w'abibumbye bihuza abahagarariye leta y'u Burundi, ishyaka riri ku butegetsi, abatavuga rumwe na leta na societe civile, bimaze iminsi bihagaze nyuma y'urupfu rwa Zed Feruzi wari umuyobozi w'ishyaka IPD Zigamibanga rwabaye kuwa gatandatu w'icyumweru gishize. Ubu bamwe mu bayobozi ba societe civile baravuga ko biteguye gusubira muri ibyo biganiro niba ibyo biganiro hari ibisubizo bizazanira Abarundi. Ibi ni byavuzwe na Pierre Claver Mbonima, umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'ubw'imfungwa, mu kiganiro na Radio Ijwi rya Amerika.
Nubu ngira nje kugira imibonano n'abajya babirongoye bariko baratubaza umwe umwe icyo twiyumvira, icyo twokora, turagiye twumvikane. Kumvikana nje n'ivyo biganiro bizogenda dusanze tuvyumvikanyemo bizoja mu nzira nziza, atari biganiro byo kuja guhendana kuko ari uja guhenda kajya ati jewe ngira ikiniro ngira ikivya nje bibe birabandanya. N'ukuri tubona ari ibintu biza kuzanira inyishu Abarundi, twe ibyo biganiro rica tubisubira mu bwo nyene.
Ku ruhande rw'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ngo nabo biteguye gusubira muri ibyo biganiro, ariko bagasaba ko abatavuga rumwe na leta bakwemera ubutegetsi buriho, bavuga ko bwatowe n'abanyagihugu. Ibyo byasabwe n'umuvugizi wa CNDD-FDD Gelas Ndabirabe mu kiganiro nawe yahaye Radio Ijwi rya Amerika.
Kugira ngo ibintu bihere Abarundi batungane, nuko barya abantu babanza bakumva yuko n'igitimico twokwitari igitimiti y'ubutegetsi, ubutegetsi bwemewe bwatowe n'abanyagihugu, babanze bemere yuko ubwo butegetsi buhari, babanze babone yuko bategerezwa kuko bategerezwa kubahiriza amategeko. Nizo ntuze niyo mwigaragambyo bakora n'icyo myiyerekano n'ibiki sidabizi, babikore bisunze amategeko nta buzobabuza. Kandi nico n'amakungu ariko babyi ati mukore imyiga mugabo mwisunze amategeko, kandi natwe muri leta dutegwa kuyubahiriza.
Hagati aho amakuru atugeraho nuko mu gihugu cya Tanzania mu mpera z'iki cyumweru hazateranira inama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere yo kwiga ku kibazo cy'u Burundi. Kugeza ubu ntibiramenyekana niba Perezida Pierre Nkurunziza azitabira iyo nama. Eddie Rwema, Ijwi rya Amerika, i Bujumbura mu Burundi.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda, aho impunzi z'Abarundi ziri mu makambi ya Mahama zigeramiwe n'ibibazo byo kutagira inkwi zo gucana no kubura ibikoresho byo mu rugo, amasafuriya batekamwo ni nayo bogeramwo banameseramwo, nk'uko mugenzi wacu Eric Bagiriwe Ubusa abigarukako.
Kuko urabye isafuriya zibiri kugira zigabanye undi muryango, abajyanga imiryango ibiri batabana biragoye, ne isafuriya imwe uzofata
muri iyo nkambi ya Mahama mu karere ka Kirehe. Kubona icyo kurya ubwabyo ku nkundi z'Abarundi ni kimwe, icyo kugitekesha ni ikindi, tutibagiwe n'icyo kugitekamo. Murundo w'ibibazo
ari umuntu umaze kimwe isafuriya
duteke nta kabase dufise, kandi aha bari bashatse guhindura
abahiriye muri village ya Karindwi imwe muzigize iyo nkambi ya Mahama. Ikibazo cy'inkwi gihuriweho na hafi ya bose, bahabwa udukwi dutanu ku muryango, n'udukwi dushaka kungana n'inkoni iyi basindagiriraho cyangwa simenyerewe ku bashumba b'amatungo mu gihe cy'ukwezi. Abo bishoboye bakadukira ibidukikije, leta y'u Rwanda nayo idakuyeho ijisho.
Abantu bari bihereje amashyamba kugira baze gusenya mu mashyamba, hanyuma igihugu gifata umwanzuro yuko abantu batemerewe kuja kugira gusenya ibiti, kuko nabyo ni ingirakamaro kandi turabyumva. Ikibazo rero duca tugira ni inkwi, ni ukuvuga baraguha nk'inkwi zitanu bagaca bakubwira ngo uzozikoresha ukwezi.
Inkwi zitanu n'ukuntu ndi kubona tungana?
Dutanu bagaca bakubwira ngo uzodukoresha ukwezi. n'utubona ngaha n'izo bagiye baza kwicira mu misozi urumva n'icyo kibazo dufise
nyuma ya village ya karindwi mu nkambi ya Mahama turebe uko ikibazo cy'inkwi gihagaze twageze no muri village ya cyenda ntibitandukanye n'ibira ahandi
ariho nabandi bari bamaze gusanga bagenda ngo bagiye gusenya hariya kobera babuze inkwi bashaka gutekesha abapolisi n'abasirikare bakabakora ngo babakubita icyo nico ruhari abo bamwe bakubitira hariya mishamba bagiye kurondera inkwi ukiyumvira ubwo buzima bace kuba ngo ngaha anya bikabagora cyane
anini bagwiza inkwi mu ikambi turonka inkwi nje nazitariki zine z'uku kwezi maze gufata inkwi zitatu kuva ngeze hano urumva bari bakwiye gukemura ikibazo cy'inkwi
ubuyobozi bw'inkambi ya Mahama bwemera ko muri iyi nkambi higanjemo ibibazo by'ingutu birimo no kutabona inkwi zo gucana ku mpunzi z'abarundi ikiriho ngo ni ukubigisha gukoresha neza duke duhari no kuba byashoboka bakazazongera mu minsi iri imbere Bwana Jean Damascene Musoni umukozi wa ministeri yita ku mpunzi
nibyo koko standard iriho nuko isiter igabana abantu 20 unuvuga ngo ni hose mu nkambi zose ntabwo ari yonyine ni mu nkambi ziri mu Rwanda hose dufite icyo dukora twebwe nuko bakangurira cyane cyane kuzifata neza niba zifusha ubusa tukanga kugira ngo izo nkeya izo nkimbere nkeya koko bazifate neza byibuze icyo gihe bazagira gushira kizagere bazibonye ko bazikizifite
ariko wenda kantu gato uzifata neza wenda nk'inkwi wenda enye ni urugero mu gihe cy'ukwezi umuryango w'abantu barenze batandatu barindwi
ubwo ni ukuvuga ngo ni ikibazo kiriho tukanareba n'uburyo mu minsi iri imbere dushobora kuganira noneho tuba twakongera igipimo
uretse ikibazo cy'inkwi kimwe mu bihangayikishije izo mpunzi z'abarundi Mahama n'ibikoresho by'ibanze nkenerwa umunsi ku wundi mu muryango n'iyanga amasafuriya yo guteka amabasi yo gukoreramo amasuku ntagera kuri bose utambuka usanga isafuriya batekamo ni nayo bakoreramo amasuku bamesa banoza abana ni muri village ya karindwi
kuko urabye isafuriya zibiri kugira zigabanye undi muryango abajyanga imiryango ibiri batabana biragoye ne isafuriya imwe uzofata isafuriya imwe uzoyifata uyitekemo nk'intete wongeye uyitekemo
kandi nawo ibindi nabyo by'inzara nyene abantu bavuye hariya nk'igashora baraza bakamara iminsi itatu batararonka ibyo barya niyo babibahaye naho kubera ata amasafuriya cya dushoka turonka dushobora no kumara n'uko zitarose amasafuriya baricwa n'inzara bakabironka batebye
muratekamo
natwebwe tuba twarizanye turonka icyo dutekamo baduhaye agasafuriya kamwe nk'agakarato kamwe ugasanga igasangira abantu babiri ugaca usanga ufite isafuriya imwe nturonseho wacumba ubugari ukacuburaho uteka imboga nyene biratugora
n'ibiryo baba baguhaye ntushobora kubiteka ubiteke muki atacyo baba baguhaye urashaka kuguha ibiryo utararonka icyo ubitekamo
ngo bimeze bite
nta ni ukuvuga twebwe dufise utubido twakwigashora ni ukuvuga nta safuriya n'imwe uza wahunze atana kimwe ufise n'ibi nawe tubitoye ntidufise icyo tubitekamo
tugeze muri village ya gatanu ho twasanze n'abatagira ibyo kuryamamo bamaze iminsi itari mike muri iyi nkambi
ibyo bavuga ni ukuri nkatwe twahageze ku itariki zitatu z'ukwezi kwa kane ariko kuva twahagera ko badukuye ku mirenge nta kintu cyo kwiyorosa baduhaye nta kintu cyo kuryamira baduhaye nta n'isafuriya baraduha n'ibibido nta na kimwe dufise kandi bamwe baratwibye ibibazo birahari cyane ubu ngubu twifuza yuko badupakira bakadusubiza iyo tukajya kuyongi iwacu
murifuza ko babapakira bakabasubiza iwanyu
tukajya kuyongiyo
ibyo bintu uko bitandukanye n'ibibazo mwahunze
naho twahungiye naho dufite ibibazo
ababuze icyo babikoraho ngo bagane inzira yo kwisungana
nta gasafuriya na kamwe mfise ntwirirwa turaza ngo baraziduha kugeza uyu munsi nta gasafuriya ndaro
ariko ubwo niba udakabije niba nta gasafuriya na kamwe ufite ukaba nta gakwi na kamwe ufite ubayeho ute
iyo ukuntu mbayeho urabona turi kumwe n'umuntu w'umugenzi afise agasafuriya kangana nk'uko agasafuriya niko dusabikanyamo akaba ariko dusha dusangiramo tufunguko
buzima bugakomeza kandi neza
kandi bugakomeza gute ubuse mu bamura abantu 9 mugajya mu safari gatetse ni kiro kibiharaje ni kibigori mukavuga ngo ubuzima burabandanya ni hamwe nyine umuntu aba mubi nta ntavuga ngo ubuzima bwiza arimo buhagire urumva ndakubwiye ko nange niheka ku muntu wo ku rugo nka rujya kubera ari wafisa ko gasapuriya tukemera gusangira kugira ndo nk'ukuntu no hembura umutima ubwo rero aho tunajyama tweho tuca tujyana ikibazo cyadusanga niburende batwubakiye tunijyamira mu ivu nkaha n'agashitingi kajya basasamo barakiye
umuti urambye kuri ibi bibazo byugarije impunzi z'abarundi waba ko amahoro yagaruka mu gihugu cyabo bagahunguka igihe bitarashoboka bagasaba ko hagira ibindi bihugu byabakira mu rwego rwo korohereza u Rwanda mu izina ry'abarundi bagenzi be uyu yatumaga abaminisitiri w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ku wa gatanu w'icyumweru gishize bari mu ruzinduko rugamije kumva no kwitegereza ubuzima babayemo
aha turi murahabona turi abantu benshi turiyongera kuri iyo mvo rero je nasaba nk'abamaze gushika ngaha mumaze kumviriza umwe n'icyo yawunze bishoboka mwokunguruza ubungiro tukegera ahandi bishoboka kuko igihugu cy'u Rwanda kiko kirakira abantu benshi sinansi u Rwanda ko twadufashe nabi ariko no kugira tugabanyiza ingorane babandanye bakira abari nyuma bizoshoboka ko baza natwe tumere nk'ababisa
ibibazo byo kutagira ibyo gutekamo kuryamamo no gukoresha amasuku ubuyobozi bw'inkambi ya Mahamba kirihe hafi ya Tanzania buvuga ko bishingiye kubwiyongere bw'abahungu munsi kuwundi ariko ko bizagenda bikemuka buhoro buhoro magingo ya inkambi ya Mahamba yo nyine ubwa yicumbikiye impunzi z'abarundi zisaga 2024 Eric Bagira Ubusa ijwi rya Amerika Mahama mu nkambi y'impunzi z'abarundi
Nshuti mwese muduteze amatwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha amara imbere yaho reka mugenzi wacu Eugenie Mukankusa twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize aya makuru Eugenie
urakoze Fidel twabwiye ko ishami rya ONU ritanga imfashanyo ryatangaje ko imisarane n'amazi meza yo kunywa birimo gutuma babasha guhangana n'icyorezo cya korera mu mpunzi z'abarundi ziri muri Tanzania ariko ko hari ubwoba bw'uko iyo ndwara yica cyane ishobora gukwirakwira mu baturage bo muri Tanzania baturiye ako karere impunzi zirimo ishami rya ONU ryita ku buzima w'OMS riraburira ko irimo guhura n'ibibazo by'amafaranga yo kurandura virusi ya Ebola mu burengerazuba bwa Afurika OMS ivuga ko amezi ari imbere iki cyorezo gishobora kuba cyarangiye ariko ko ibura ry'amafaranga rishobora kubangamira ibyo bikorwa umubare w'abantu bandura Ebola muri Sierra Leone na Guinea ugenda uhindagurika hujya hasi ujya hejuru kuva Liberia itangaje ko itakirangwamo indwara ya Ebola ku itariki ya 9 ku kwezi kwa gatanu OMS ivuga ko kuzagera kuri zero bitazoroha ariko ko ibintu uko bihagaze guhagarika ubwandu bwa Ebola byifashe neza Presidence ya Amerika iravuga ko abasirikare boherejwe muri Iraq kujya kurandura kugarura Ramadi bayambura umutwe wa Leta Islamike no kwirukana abarwanyi mu ntara ya Anbar bagaragaza ko abanyayirake bifuza gutsinda urugamba muri Libya ministre wemewe mu rwego mpuzamahanga Abdullah Al-Thani yarusimbutse hari abantu bagerageje kumwica ejo kwa kabiri umuvugizi wa guverinoma yavuze ko abagabo bari bafite imbunda barashe imodoka ya ministre w'intebe nyuma avuye mu ngoro inteko ishinga amategeko mu mujyi wa Tobruk mu burasirazuba bw'igihugu abantu byibura 37 barapfuye nyuma yuko umutwe w'intagondwa wa Boko Haram ugabye igitero ku mujyi wa majyaruguru ashyira burasirazuba bwa Nigeria abagabo bari bafite imbunda bateye umujyi wa Gubbio wa leta ya Borno ku cyumweru bituma haba imirwano ikaze yamaze ijoro ryose
Njuti mwese mukunda radio y'u Amerika ibiganiro byo kuri isaha twari twabateguriye bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi mukanya ibiganiro byacu birabandanye
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Ini radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ryikwashiriza ibiganiro bya radio mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri bineza cyuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa kabiri itariki 26 y'ukwezi kwa gatanu umwaka uyu 2015 muri kumwe na Frederic Nkurikije agiye kwashikiza makuru avugwa mu Burundi muri iki gihe mu kanya turatangura tubwiriza makuru ya teguwe na bagenzi bacu bari i Bujumbura turafise Edi Rwema i Bujumbura turafise kandi na Desire abadushikiza amakuru ariko nagomba kugambira na mbere Edi Rwema umenyesha amakuru ya radio ijwi ry'Amerika atubwire cyane cyane ku byerekeye utwigoro turiko turakogwa n'ishyirahamwe mpuzamakuru kugira ngo ibiganiro bihuza leta y'u Burundi ikaba abategetsi ba leta y'u Burundi hamwe n'abanyapolitiki batavuga n'umwe na leta bisubire bitangure ibyo biganiro twabibutsa ko batavuga rumwe na leta bari babivuyemo nyuma yaho bumviye reka habereye ubwicanyi bukomeye bwagandaguye ubuzima bw'umunyapolitiki atavuga rumwe na leta Zedi Feruzi inkuru rero ya Edi Rwema mugenzi wacu ari i Bujumbura.
Ibyo biganiro biyobowe n'ibiro by'umuryango w'abibumbye bihuza abahagarariye leta y'u Burundi ishyaka riri ku butegetsi abatavuga rumwe na leta na societe civile bimaze iminsi bihagaze nyuma y'urupfu rwa Zedi Feruzi wari umuyobozi w'ishyaka IPD zigamibanga rwabaye ku wa gatandatu w'icyumweru gishize. Ubu bamwe mu bayobozi ba societe civile baravuga ko biteguye gusubira muri ibyo biganiro niba ibyo biganiro hari ibisubizo bizazanira Abarundi. Ibi ni byavuzwe na Pierre Claver Mbonimpa umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'ubw'imfungwa mu kiganiro na Radio Ijwi rya Amerika.
Nubu ngiranje kugira imibonano n'abajya babirongoye bariko baratubaza umwe umwe icyo twiyumvira icyo twokora turagiye twumvikane twumvikane nje n'ibyo biganiro bizogenda dusanze tubyumvikanyemo bizoja mu nzira nziza atari biganiro byo kuja guhendana kuko ari uja guhenda akajya ati jewe ngira ikiniro ngira iki byanje bibe birabandanya nukuri tubona ari ibintu bizakuzanira inyishu Abarundi twe ibyo biganiro bica tubisubira mu bwonyene.
Ku ruhande rw'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ngo nabo biteguye gusubira muri ibyo biganiro ariko bagasaba ko abatavuga rumwe na leta bakwemera ubutegetsi buriho bavuga ko bwatowe n'abanyagihugu. Ibyo byasabwe n'umuvugizi wa CNDD-FDD Gelas Ndabirabe mu kiganiro nawe yahaye radio Ijwi rya Amerika.
Kugira ngo ibintu bihere Abarundi batungane nuko barya abantu babanza bakumva yuko na legitimite twokwita legitimite y'ubutegetsi ubutegetsi bwemewe bwatowe n'abanyagihugu babanze bemere yuko ubwo butegetsi buhari babanze babone yuko bategerezwa kuko bategerezwa kubahiriza amategeko nizo ntuze niyo mwigaragambyo bakora n'icyo byiyerekano n'ibiti sidabizi babikore bisunze amategeko nta buzobabuza kare nico n'amakungu ariko bavya ati mukore imyiga mugabo mwisunze amategeko kandi natwe muri leta dutegwa kuyubahiriza.
Hagati aho amakuru atugeraho nuko mu gihugu cya Tanzania mu mpera z'iki cyumweru hazateranira inama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere yo kwiga ku kibazo cy'i Burundi. Kugeza ubu ntibiramenyekana niba Perezida Pierre Nkurunziza azitabira iyo nama. Edi Rwema, Ijwi rya Amerika i Bujumbura mu Burundi.
Urakoze Rwema, tubandanirize amakuru yacu ku myiyerekano. Imyiyerekano yatandukiye iyindi komine ya Buyenzi, imyiyerekano itahwa muri iyo komine. Rero akaba ari inkuru twateguriye na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Mu gatondo ka kare cyane niho muri komine ya Buyenzi imyiyerekano yatangura, ukaba mbere bubaye ubwa mbere abanyagihugu bo muri iyo komine bitaba kamo batewe n'amashyirahamwe adahanira ibyicaro bya politike n'imigambwe itavuga rumwe na leta. Umwe mu baba aho mu Buyenzi amenyesha ko bagiye mu ibarara kuko ingorane Abarundi bose bafise nabo nyene bazisangiye.
Uyu munsi twatanguye kubera byari mu mitima y'abenegihugu kubona iby'abandi barundi bose baharanira natwebwe abanyabuyenzi nibyo duharanira nico gituma twashoboye kuzinduka dutera kamu n'abandi benshi kugira ngo twitabire akamu k'abandi kugira ngo duhambye abandi mukwanka iki kiringo kigira gatatu cy'umukuru gihe guco kwitorezamo
uwo munyabuyenzi amenyesha ko yizeye ko Imana izobafasha bagashika ku ntumbero yabo
ivyo abanyagihugu bashaka bazobishikako kuko Imana iri kumwe nabo Imana yama igarukira abanyagihugu bageze habi bageze mu ngorane nkizi twibaza yuko Imana turiko turasenga abanyagihugu na cyane cyane dufatanye ya nyabutatu bizotinda bigashika ku ntumbero nziza aho umukuru w'igihugu azokwikubita gashi akaraba ingene impfuvyi ziriko zirangara amaraso ariko arasiseka yabene igihugu kandi ari bamwe azohava yikubita gashi ahebe iyo manda hanyuma igihugu n'abarundi biheze bironka amahoro
muri komine Nyakabiga abanyagihugu bagize imyirekano ariko igipolisi cabashwiragije hakirikare cyane amabarabara akaba yarasigaye agaragara aho muri iyo komine abanyagihugu bakamenyesha ko basahuwe n'abapolisi nk'uko uyu avyigana
bacu bashika bakubita intuzo umwango barabuhusha ubwambere ntiwagira mu nyuma cyo gukubita igofere cyari yakoroka nayo ndani bacu barinjira binjiye acashika nkubita ikofe nkubise ikofe ndarikwepa acha wunda cankubita kano y'inkoho numva ndababa yatye mugaba atumunye cyaje rude kuko acha mbati yake miyo ntunze ati miyo telefone ndayimo ngo zana amahe yose badandaje ndamuhamba ubwambere make munyacuva ngoya ngo sivyo ngo zana wadandaje yose nta muntu adandaza nkaya kandi bacha barayihabacha baragenda
nkurikiye Pierre icegera cy'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi amenyesha ko ivyuko igipolisi cyasahuye abantu atarabimenya kugiragire icavuga ariko akabatera ivyatsi ingendo y'abari mu myerekano basigaye bigenza nk'abagwanyi
igipolisi cy'u Burundi kirateye ivyatsi ibikorwa vyinguvu n'agasotoro bikorwa n'ababa bariko baragira iyo myerekano atwogaruka nko kuzabariba abakozi ba leta cyangwa abandi bose babagiye ku kazi kabo mu gitondo twogaruka kwitegwa ry'amagrenade aha twovuga nk'akarorero amagrenade yatewe muri kino gitondo muri komine ya Musaga ku bapolisi bariko barakora akazi kabo aho bane muri bo baciye bakomereka twovuga kandi n'ibigwanisho bita cocktail molotov bijya bakora mu macupa bagashiramwo essence bagashiramwo namabuye n'umusenyi bagashashira ko agatambara hejuru hama bakabidomeka bakabitera abapolisi ivyo navyo bikaba biheza bigakora nk'amagrenade asanzwe atwovuga ivyo gukoresha amatopito bashizemo amagorori atwovuga ibi byo kuzibira amabarabara no guturira imiduga
ngomenya ko no muyandi makomine nkangagara cibitoke kinama na Musaga iyo myirekano yabaye Desiratunga Imana Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze Desire kuri inkuru nkuko twabiyabwiye rero amakuru aja hanini kwibanda ku makuru ari mu Burundi muri iki gihe mu biganiro bagenzi bacu badushikirije bavuze ko hazoba inama y'abatetsi ibo muri Afrika izobera mu gihugu cha Tanzania ikahavuzwe kandi n'utwigoro turiko turakorwa kugira ngo ibiganiro bisubiye gutangura hagati ya leta y'u Burundi hamwe n'abatavuga rumwe na leta uyu munsi rero mu batumire bacu turafise abashinga nahe batatu bijunja baeka banonose politike cyane gose mu Burundi abandi nabo bayikurikiranira hafi turi kumwe na Jean Marie Ngendahayo yahoze ari umushikiranganje w'u Burundi ajejwe imigendanire yarabaye kandi umushikiranganje w'u Burundi ajejwe gutangaza amakuru araba kandi n'umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mwiriwe neza umushinga nahe Jean Marie Ngendahayo
mwiriwe neza
turi kumwe kandi n'umushyantahe Ezekiel Nkurikiye nawe nyine akaba yarabaye umushyamateka mu Burundi muranyumva umushyantahe Ezekiel mwiriwe neza
mwiriwe neza
turi kumwe kandi n'umuhinga mu vya politike ka mu ntara ya Afrika y'ibiyaga binini Christophe Muhire mwiriwe neza
yego mwiriwe
mwiriwe neza abashinga ntahe murakoze kandi kuba muje ku muri iki kiganiro ci radio ijwi rya Amerika nashaka ntangurire ku mushya Jean Marie Ngendahayo agira ica vuze kuri to twigoro twibiro vyishiramwe mpuza makungu intumwa idasanzwe ishiramwe mpuza bakungu Said Jinita ariko aratera kamu eka ninama shingamateka ninama mpuza makungu ijeje umutekano yateye kamu gasaba abarundi bose kuja muri iyo nama mbega muravye ukuntu impande zose mu Burundi zinanye ku ngingo zafashe murabona utwo twigoro dushaka kuba imfa gusa utwo twigoro twishira hamwe muzamakungu
ngira ngo ibyo amakungu ariko aragerageza birashobora kubyara ikintu ari uko babyi barifashe nkankama abaserukira amakungu bose hamwe bakavuga rimwe kandi bagajana aho bashoboye gushika baherekeza abarundi kugira ngo ibyo bumvikanye bikogwe kandi binonosogwe gushika bihere. Nyumva yuko icyatabaye Burundi hambere hamwe n'ibiganiro bya Arusha nuko habaye abantu babiri b'igitangaza, uwa mbere ni nyakubahwa Nyerere, uwamusubiriye akaba nyakubahwa Nelson Mandela. Abo bantu babiri nibo batumye amakungu yumva neza ishamaye na mbere ingorane z'ubundi aho zihagaze. Icya kabiri baca barondera inguvu zose zituma amakungu yose abaje inyuma bakavuga co kimwe, kandi icyo barundi baganiriye bashitse ko kigaca gifatwa nkankamba akaba ico gicemegwa kandi gikogwa. Ntihagire ibyo guhendana canke ngo basubize inyuma bimwe begeze imbere ibindi, icyo nicyo cyo dufasha. N'ubu rero ngira ngo niho tugeze. Bavuze rimwe amakungu avuze rimwe akongera akumbiriza ibyo abarundi bipfuza, bakongera kandi bakabyumviriza bisunga amategeko aranga igihugu cyacu. Ntacyo buze ko dushobora gutora inyishu y'ingorane zacu hakiri kare.
Ako na kizero gashobora kweza umutima abarundi batari bake. Mushya na Ezekiel nkurikiye mwebwe mubona gute ivyo biganiro vyariko biraba mu miseze, maze haba ubwicanyi bukomeye abatavuga rumwe na leta baca barabivamwo bariko barategwa kamo ko bosubiramwo? Murabona ko muravye impande zose ukuntu zisa n'izinanye ku ngingo zafashe, murabona ko izogira ico bivuyemo?
Ku biganiro biriko biraba mu Burundi twashima cyane cyane aho byari bigeze, naho hariho abo baciye bashima kubihagarika. Twe twibaza yuko ingorane iri mu Burundi bwa mbere nuko hoba ibiganiro ntiboguma badadaje impande zose, yaba bari muri opozisiyo cyangwa muri leta. Inzira y'ibiganiro niyo yonyine yokuraho imari ku biri mu Burundi.
Mushena Christophe Muhire, murakurikirana cyane rwose ibiba mu ntara ya Afurika y'ibiyaga binini cyane cyane muri iki gihe ibiba mu Burundi, murabona ko ibyo biganiro bizogica bivuyemo abarundi bazokwikubita agashi babone ko hageze nk'uko Mushena Jean Marie Ngendahayo yabivuze, barabiye ku karorero k'abashiga ntahe babiri bakomeye cyane rwose warongoye Tanzania Nyerere eka na Nelson Mandela, bubashira imbere umutima wo kumvikana guhuriye hagati aho kunana ku ngingo impande uruhande rumwe rwose rwa gwafasha.
Yego, murakoze cyane. Icyo mbona nuko iriya mishyikirano bagiyemo abarundi ubwabo niyo ntekereza ko iri buzane igisubizo cy'ibibazo birimo biba hariya mu Burundi. Kuva mu biganiro twagiye tugirana, ntabwo nemera ko yaba intumwa ya Loni yaba inama y'ibihugu bya East Africa, ntabwo nemera ko umuntu wari we wese cyangwa igihugu icyo ari cyo cyose giturutse hanze y'u Burundi ko ari cyo gishobora kuzana amahoro hariya mu Burundi. Ntabwo icyo cyizere mu by'ukuri ngifite, kuko dufite ingero z'ahantu henshi ayo makungu oni cyangwa ibihugu byegeranye bihura bikwira ngo bishake umuti w'ibibazo, ariko umuti ntabwo ujya uboneka. Umuti nyawo uboneka iyo ba nyiri ikibazo ubwabo bicariye bakumvikana. Nkaba rero njye mfite icyizere cy'uko abangaba bigaragambya nibagenda bakareba aho igihugu kigeze, abo ku ruhande rwa CNDD nabo bakareba aho igihugu kigeze kuri ubu ngubu, byanze bikunze nimba bakunda u Burundi mu by'ukuri bazicara bashakire igisubizo ibibazo barimo ubu ngubu.
mwoshena jamari ngila hayo mwvugiki kulicho chiumviro gisani kitajanye ni chiumviro mwashikirije mvuga kwa makungu ashara kufasha Warundi inyishu nyakuri izo uva mwarundi icho chiumviro sicho
ibyo umushinga ntahe muhira buze yari giza ariko bisa nikatikisimo muri politiki rero turi mikatikisimo aba bantu avuga ngo bayinda gukunda Burundi haja kunda Burundi sabikurikirana inyungu zabo kandi si byubu na n'imbere yaho igihe bagiye muri zaharusha n'ahandi naho nyine ko byari bimeze ariho abantu bakurikira inyungu zabo kugira ngo yumve ko ngo abarundi rero ngo umunsi umwe baravyutse bacitsa abamarayika barakunze abarundi barakunze Burundi barakunze abavukana ibyo ukwihenda cyane igikomeye nuko abategetsi bo mu makungu badushira hamwe twebwe abarundi bakatwumviriza bakomeje ibyo tugona bigadutuma tuvuga kiri ku mutima koko bigadutuma duserura icyumviro n'imyizero yacu bakabona aho rwacu n'urugo biherereye muri icyo gihe rero niho bizobafasha kumenya aho ba intahe ishobora gukubitira bisunze ibyo twababwiye bisunze n'amategeko twari dusanzwe dufite tugenderako nayo ubundi kwiyumvira ngo makuru ntacyo azodufasha no kwihenda ahubwo nitwe tacyo tuzoshira tuzoshikako atutaronse ababidufasha kiranoneho kuva na kera narindi ari mu Kirundi ari muri Afrika cyangwa mu yandi makungu iyo abantu hagati baronse amadidane bama bahamagara ubacira urubanza wo hanze uwa gatatu bisanzwe nta soni byotera kandi byadufashije hamwe na Arusha
Ezekiel nkurikiye abarundi ntiwokwikubita agashi nk'uko babivuze abarundi si ubwa mbere babumvikanisha bazokwama babumvikanisha iminsi yose nta bashinga ntahe naho Jean Marie yavuze ko ataba marayika barimwo nta bashinga ntahe bariho ikaboshira imbere uko kuri bagakura imbere izo nyungu bama bariko barashira imbere iminsi yose aho mvuga ku mpande zose
tugerageje kufatira ku mpande zose reka duhere muri kahise ku Burundi harabayeho amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ndibaza igihe abarundi bagiranira amasezerano y'ubumwe bw'abarundi nibo bonyine ubwabo baziyumvikana impande zibiri mu Burundi hari icyo nokwita abashingantahe benshi bugarukira ibibazo biri kubiraba mu Burundi kandi icyo twoshira imbere umurundi wari wese icyo ushira imbere nuko yoraba inyungu za bene gihugu aturaba inyungu ziwe haba ku ruhande rw'abari muri opposition cyangwa muri leta urabi inyungu za bene gihugu imbere y'uko urabi inyungu ziwawe kugira ngo uburundi bwogorore
icyo ni kibazo gihambaye cyane rwose Christophe Muhire inyungu za bene gihugu nizo zoshigwa imbere kurusha inyungu za abanyapolitiki kugatwe kabo icyo cyimvura mu cyakire gute
urakoze cyane icyambere nabwire umuvandimwe wavuze ko kwaba ari ukwihenda mu gihe mvuze ko abarundi aribo bonyine bashobora kwishakira umuti w'ibibazo byabo namumenyesha ko atari ukwihenda mu by'ukuri ubu ngubu inyungu impande zose zimaze kubona ko inyungu zabo bwite bigoye kuzigeraho yaba bigaragambya barabona ko guhiri ku butegetsi bwa CNDD kugira ngo bagere ku butegetsi byabananiye CNDD nayo iri ku butegetsi yibeshaga ko igihugu gifite amahoro ngo 99 n'ibice 9 bityo inyungu zabo zibungabunzwe nta kibazo zizagira ariko ubu nabo batangiye kubona ko inyigaragambya itangiye kugera za Buyenzi itangiye kugera za Bururi itangiye kugera n'ahandi itari yatangiriye ku buryo kuyobora igihugu mu minsi iza bikomeje gutya biraza kubananira niyo mpamvu impande zose ziraza gusanga ko inyungu zabo bari bagambiriye mu by'ukuri bigoye kuzigeraho bityo bicare bashake noneho mu gihe inyungu zabo bwite zibuze bashake uburyo babungabunga inyungu z'abarundi muri rusange ikindi navuga ni uko uwo muvandimwe uvuga amakungu agomba kumenya ko nta hantu na hamwe
nimba hano ariho ni hake cyane aho amakungu ahuriza ku kibazo kimwe bakacyumva kimwe. Ikindi amakungu aho yagi ese ubundi wo muvandimwe mubaze ko bagiye muri Somalia abarundi bakagenda Kenya ikagenda ibihugu byose bikagenda bishoboye za Amerika zikagenda amahoro yaragarutse ntabwo yagarutse kuki ataragaruka kugeza ubu ngubu nuko banyira ubwite ubwabo bataricara ngo bashyire ibibazo byose ku meza bemere guheba inyungu zabo bwite bashaka inyungu z'abanyasomaliya ni nabyo rero n'ubu ngubu mu Burundi kuvuga ngo amakungu mu by'ukuri ngo azaza hurize ku kibazo kimwe ngo aba ariyo buri gihe abarundi bazajya bavuga buri gihe bahuye n'akabazo ko bagomba kwitabaza amakungu jyewe mfite ubwoba ko bizageraho bikaba nka Centrafrica aho ayo makungu azaza akavuga ati abarundi mwananiwe reka dushake umunyamahanga aba ariwe ubategekereye u Burundi nta uyobewe ko umuprezida uriho ubu ngubu muri Centrafrica ari Catherine Samba Panza ni umunyakameruni afite ise umubyara w'umunyakameruni nta nubwo yavukiye muri Centrafrica yavukiye muri Chad mu by'ukuri tukurikiza imigenzo muri Afrika ni umunyamahanga ubundi ariko niwe wamuyoboye Centrafrica ubu François Bozizé ajya ku ruhande Sergio Todia ajya ku ruhande baravuga ati reka dushake uyu nguyu umunyamahanga abayobore kuko mwebwe mwananiwe uwo muvandimwe rero uvuga ko bazajya bategereza amahanga buri gihe mfite ubwoba ko ari aho ngaho arimo ashaka kugeza abarundi aho bizageraho amakungu akavuga ati nimuhegame dushake undi ubayoborera mu gihe kinziba cyuho mwebwe mwananiwe
ndabibutse bashinga ntayo turi kumwe kugira ngo dushobore guhana ijambo mufate akanya gato cyane rwose nk'umuntu umwe muri aka kanya nyine turafise undi mushya ntahe Diomede Misigaro turiko tuvuga mu shiga nta Misigaro nibaza ko twa yagiye tutamufise ngaha ariko reka tubaze no mu nwanyu wi radio ijwi ry'America du teyakamo mwiriwe neza
mwiriwe neza
mutubwira akazina kanyu naho muri muri kigihe
je ni twa Niyonga wa Celeste nkabamba muri America
Celestin murasha kutubwira murasha kabazo munyarutse cyane rwose akabazo kagufi
akabazo
mu baza bashinga ntaye turi kumwe
bijanye n'ibintu bihari ko ka mu Burundi nk'ukaro rero bivanye nkatwe urabona twavuye mu Burundi turi batoya ugasanga umuntu yahunze afite nk'imyaka 5 ugasanga bari nko mu buhungiro nk'imyaka nka 20 na kuduga
yego
mugabo ugasanga ufite ikintu cyo kujya mu Burundi ufite ikintu cyo kujya mu Burundi ukatubona n'ibiriko birakoreka mu Burundi ukisanga ari ibintu biteye ubwoba dufate nk'abantu twakuriye mu buhungiro ugasanga abantu bariko barapfa kandi abokijije igihugu bariho ugasanga abapolisi bakubica abantu abanyagihugu mu ibarabara kubera iki perezida tukwiyumvira abanyagihugu bariko barapfa kandi akiyumvira n'ibihumbi n'ibihunguruka by'abantu bariko barahunga bahunga igihugu none mwumva ayo matora azoba gute kandi abantu bariko barahunga kandi n'abantu bariko barapfa abantu abanyamigambwe bariko barapfa abanyagihugu bariko barapfa abantu bariko barapfa kandi perezida ngaho hanyuma yatanga ijambo akavuga ngo abo bana biga mu wa mbere mu wa gatatu bagenda mu ibarabara ngo ubazoshyikira ubutegetsi ryari ngo uzire ngo ahavuye mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu ngo azorinda ashika kuba perezida ryari iryo ni ijambo ryo gushyikiriza abanyagihugu kuri perezida
reka tubaze abashinga ntayo turi kumwe niba hari umuntu ashobora kwishyura icyo kibazo twa byari kuba byiza iyo haba hari umuntu ari mugambwe uri ku butegetsi cyanke umuntu avugira leta ariko reka mbaze Ezekiel nkurikiye niba yoronka inyishu y'icyo kibazo kivuga ko perezida akwiye kwibaza abantu bari korafa muri iki gihe gafata ingingo zikwiye aho muhavuga kwiga
ku kibazo cy'abantu bari mu ibarabara uno munsi abantu bari mu ibarabara barafise ababahamagariye mu ibarabara kandi kuja mu ibarabara kugiriye imyerekano n'uburenganzira bw'umunyagihugu wari wese mugabo hariho uburyo imyerekano ikogwa haba muri Amerika cyangwa mu bindi bihugu barabyerekana imyerekano manifestation pacifique mu bihugu bitari bice biremewe mugabo no hanze ababona imbonesha kure cyangwa abari hanze mu gihe uri kuraja inyuma y'ibyo wiyemeje no kuvuga washaka kugira manifestation pacifique ugashushiramo la violence
ariyo
abateri abapolisi birerekwa no hari abaturira ibinyo hari abaturira amazu aho muri cyo gihe nibi kibaye manifestation pacifique
tugaruke ku kibazo twatanguye ikibazo cy'imishikirano eka inama cyangwa ibiganiro bishobora gusubira gutangura hagati y'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta y'u Burundi nashaka ndakwaze mushya na Christophe Muhire mwanonose ivyereke cyane cyane ibyo bita conflit resolution des conflits ikintu mwibaza ko kubganya muravye impande zose ukuntu zihagaze ku nyingo zafashe ikintu mwibaza ko uruhande rumwe rumwe guheba kuko turazi ko mu bintu byo kuganira kenshi na kenshi uheba iki ukaronka iki hari ikintu mbona gisa nico shoboka muri iyo nzira
biracyashoboka cyane biracyashoboka kuko icya mbere byewe mbona uruhande rumwe rumwe ruravuga ati sokorora vanamo kandidatire yawe uje ku ruhande urwo ruhande ruvuga rutyo ruvuga ati rurimo rurabwira prezida umuntu wayoboye imyaka 10 ari ku butegetsi bakamubwira ati vanamo kandidatire vanamo vaho utanga umwanya aho ni nko kubwira umukozi wo mu rugo ati genda ntibyoroshye ibyo ngibyo icyo ni ikintu gikomeye cyane barimo basaba icya kabiri uruhande narwo ruri ku butegetsi narwo bavuga ati ntabwo manda ya gatatu igomba kuba tugomba kujya byihuse mu matora ahubwo mwebwe muve mu mihanda mujye mu matora ibyo nanone kuvuga ngo va mu muhanda jya mu matora byihuse kuko manda ya gatatu kandidatire twayitanze ibyo nabyo urumva naho ngaho ikibazo kihagaze ku mpande zombi ariko nimba bamaze kubona ko abarundi mu by'ukuri barimo bapfa batangiye gupfa barimo bapfa bamaze kuba benshi ikindi bafite impunzi nyinshi mu bihugu byo hanze baraza kureba ku mpande zombi barebe icyatuma u Burundi bujya mbere kuko ubu ngubu bimaze kugaragara ko prezida uri ku butegetsi kuyobora igihugu n'uyu muvuduko biriho biraza kugeraho bibe bigoranye bibe ibintu bigoranye abo mu muhanda nabo biraza kugeraho ingufu nabo bazitakaze kuko ntabwo batangiranye umuvuduko twagiye tubona imyigaragambyo yagiye ihindura ibintu tutavuze rero mu barabu twabonye imyigaragambyo muri za Guinea Conakry muri za 2007 aho neza prezida Lassana Conte yarebye akavuga ati ibi ntabwo biri buze gushoboka akumvira neza ibyo abaturage bavugaga ibintu bikabasha kugenda nabo rero baraza kureba wabone ampleur imyigaragambyo ifite rwose byatwara imyaka myinshi kugira ngo bahirike ubutegetsi nkuru nziza nawe araza kubona ko inzego z'igihugu ziri bube bloke hamwe na hamwe ari bayobora igihugu igice ikindi gice atagifiteho ububasha byanze bikunze biraza gushoboka rwose baze kumvikana mbabarira gato nkavuga ku kintu niyo ngabo Celeste yavuze ko abantu barimo bahunga mu by'ukuri guhunga ni ibintu bibabaje cyane ariko giye hari ikintu navuga ari ikintu rwose ku ruhande rwanjye nasaba abarundi bahunze igihugu cyabo bahunze inkuru bahunga ibihuha bivuga ko bazapfa bamwe twagiye tubumva bavuga ko ntabyo biboneye ngo bagiye bumva ko ari imbonerakure zahawe imbunda barahunga ni ukuvuga ko bahunze ubwoba bahunga urupfu ariko aho bageze rwose aho bageze ubu ngubu barimo barapfa turimo turumva za makinya zabafashe benshi hafi 200 bingahe muri Tanzania bagiye gupfa bapfiriye icyanga mu Rwanda buri gihe turimo turumva ibitangazamakuru bibabaza aho baha umuntu inusu y'ifu bakamubwira ngo iyo inusu uzayirye ukwezi kose ibyo rero birababaje nkaba navuga nti abagabo rwose mubahunze babe abantu b'abagabo batahe bajye gufatanya n'abandi gukemura ikibazo kiri iwabo kuko bimaze kugaragara ko aho barimo bahungira hose hari urupfu urwo bahunze naho barimo bajya hari nabo twumvise kuri bo mu Rwanda barimo bavuga ati rwose byarutwa nuko dusubira iwacu mu by'ukuri ababishoboye ababifitemo ijambo nibafashe impunzi gutahuka iwabo bajye gushaka igisubizo ibibazo biri iwabo i Burundi bajye kubishakira iwabo mu ngo zabo mu mirima yabo mu masambu yabo mu matungo yabo aho kugira ngo baze bagende hirya no hino gupfira mu bihugu
y'ubuhunzi
ico ni kibazo
by'ukuri navuga
ico ni kibazo gihambaye mushikirije ariko nagomba n'umushya ntahe Jean Marie Ngendahayo nawe nyene arazi ivyerekeye kuganira arazi ingere migenda ku ruhande rw'atavuga rumwe na leta ikintu ubona co hebwa n'ikihe ku ruhande rw'ubutegetsi ikintu co hebwa n'ikihe kuko niba ivyo biganiro bizogira ico bivuyemo bazohurira hagati mushya ntahe Jean Marie Ngendahayo
urakoze kuri jambo ikintu camera nashagaruka ko nuko aho dutandukanye nabo basomalia umugenzanje ariko aravuga chanke abo muri Republika ya Afrika yo hagati Centrafrique nirango n'izindi bihugu.